Iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri City Radio FM 88.3 inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19.22, aho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Kumwe na Fidel Niyongabo yabahaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, makuru dutegura tukanayabashikiriza turi mu ngo zacu mu ntumbero yo kwirindikiza cy'umugera wa corona. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haravugwa ihinguriro ritunganya inyama rigeramiwe n'umugera wa corona. Iryo hinguriro rikoreramwo abimukira benshi barimwo n'abakoresha n'abakomoka mu karere k'ibiyaga binini.
Kabisa sendo utangi nguru ati nakana na akashangenda abantu bangaye babagwaye, ariko cyo maze kumenya gusa abantu benshi nahagwara ntavuga barahora benshi uko ndabyumva barafashwe n'iyo ngwara.
Uwo ni Madame Yolanda Venusto, umwe mu bakora mu ihinguriro ritunganya inyama muri Leta ya Dakota yo mu bumanuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turuka mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimwo iburanishwa mu Burundi kuri wa gatanu by'urubanza rw'umwe mu baharanira agateka kazina muntu muri sentare ntayinyuzwa i Bujumbura, hamwe n'ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi Human Rights Watch bimenyesha ko igipolisi cy'u Rwanda kimaze gufunga abantu benshi kuva hatangajwe amabwirizwa yo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Turazibashikiriza ido nido mu kanya nimuje kure y'amaradiyo yanyu. Imbere ya makuru avuga mu karere k'ibiyaga binini tubanze duhere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS riragabisha ko urugamba rwo kurwanya malaria rushobora gusubira inyuma imyaka 20. Ishyirahamwe OMS ririko rigabisha ko urugamba rwo kurwanya malaria mu karere ko munsi y'ubugaragwa bwa Sahara rushobora gusubira inyuma imyaka 20 mu gihe ibihugu byo muri ako karere biriko bishimikira ku vyerekeye kurwanya ikiza cy'umugera wa corona. Ishyirahamwe OMS ritangaza ko abantu 179,000 bashobora guhitanwa na malaria muri ako karere uyu mwaka mu gihe urugamba rwo kurwanya iyo ndwara ruhagaze kubera ikiza cy'umugera wa corona. Umuyobozi w'ishyirahamwe OMS mu karere ka Afrika, Matsidiso Moeti, yatangaje ko bategerezwa kutareka ngo ibintu bisubire inyuma mu rugamba rwo kurwanya malaria. Uwo muyobozi wa OMS asaba ibihugu byose kudadebukirwa ku ntambwe zimaze gushikwako mu bijanye n'ubuvuzi mu gihe bahanganye n'ikiza gishasha. Kugabisha ku vyerekeye indwara ya malaria bibaye imbere y'umunsi mpuzamakungu wahariwe malaria uzohimbazwa ku munsi wa gatandatu w'indwi. Malaria iracari imwe mu ndwara zica abantu benshi cyane kurusha izindi mu bihugu bifite uburyo buke. Umuyobozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu yanebaguye ibihugu bibandanya kwitwaza ikiza cy'umugera wa corona mu gupfunga abamenyeshamakuru no kubabuza kugera ku isoko y'amakuru. Edi Gwema atubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Kuri uyu wa gatanu, Michel Bachelet yongeye kwibutsa abategetsi hirya no hino ku isi ko bakwiye gufata itangazamakuru nk'abafatanyabikorwa mu rugamba rwo guhangana n'icyorezo cya virusi ya corona aho kubabonamo abanzi. Yavuze ko itangazamakuru ryisanzuye muri ibi bihe ari ngombwa kuko rifasha kugaragaza ukuri kuri iyo virusi n'ingaruka ifite ku buzima bwa buri munsi bw'abaturage. Yagize ati: "Iki ntabwo ari cyo gihe cyo gushinja intumwa." Yongeyeho ko mu bihe by'ibyorezo aribwo uruhare rw'abanyamakuru ruba ingenzi kuko bafasha gusana imitima y'abantu bari mu bwigunge babagezaho amakuru yizewe kandi atanga ihumure. Ariko nanone yibutsa ko ayo makuru agomba kuba yizewe kandi afite ukuri. Madame Bachelet yagaragaje ko kuva virusi ya corona yavugwa bwa mbere mu gihugu cy'Ubushinwa umwaka ushize, abanyamakuru barenga 130 bibasiwe n'inzego za leta mu bihugu bitandukanye. Abandi barenga 40 barafunzwe bazira kugaragaza intege nke za leta zabo mu guhangana na virusi ya corona. Madame Bachelet anibutsa ko hari abandi banyamakuru bagiye bazimira nyuma y'uko banditse inkuru zijyanye na virusi ya corona.
Urakoze Gwema. Uyu munsi mu Budagi sentare iratangura kuburanisha umugabo yahoze mu mugwi wa leta ya Kiislamu yagirizwa genocide kuba Yezidi bo muri Iraq. Idonido kuri inkuru na Thomas Kamirinde.
Nyuma yo gutangira urubanza rwa mbere ku isi ejo kuwa kane ku byaha byibasiye inyokomuntu muri Siriya, ubucamanza bw'Ubudage bwatangiye uyu munsi kuwa gatanu urundi rubanza narwo rwa mbere na mbere ku isi. Ni urubanza rubera mu rukiko rukuru rwicaye mu mujyi wa Frankfurt rw'umugabo witwa Taha Al-Ji w'imyaka 37 y'amavuko. Umushinjacyaha avuga ko yahoze ari umurwanyi w'umutwe wa leta ya Kiislam kuva mu 2013 muri Iraq na Siriya. Amurega genocide, ibyaha byibasiye inyokomuntu, ibyaha by'intambara no kugira abantu abacakara byakozwe ku bwoko bw'abayezidi muri Iraq. Taha Al-Ji yafatiwe mu Bugereki mu kwezi kwa gatanu mu 2019 mbere yo kohererezwa ubucamanza bw'Ubudage mu kwezi kwa cumi kwakurikiyeho mu 2019. Rero urubanza rwe rukurikiye urwa Anwar Raslan na Eyad Al-Garib bahoze ari abasirikare bakuru mu ngabo za perezida wa Siriya Bashar al-Assad. Rwatangiye ejo kuwa kane nyine mu rukiko rukuru rwo mu mujyi wa Koblenz mu ntara ya Renani-Palatina. Baregwa ibyaha byibasiye inyokomuntu bigizwe n'ubuhotozi, iyicarubozo, gushimuta abantu no kubafata ku ngufu nk'intwaro y'intambara byakorewe iwabo muri Siriya mu 2011 n'2012.
Ayo yaramwamwe mu makuru avuga ijya no hino ku isi muri aka kanya. Wandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivuga i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mushobora no kudushikira kuri internet kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho kuri uyu wa gatanu haburanishijwe urubanza rw'umwe waharanira agateka akazi na muntu muri sentare ntayinyuzwa i Bujumbura. Jemel Rukuki yakorera ishyirahamwe ryigenga ACAT Burundi rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu yafashwe mu mwaka w'2017. Benzi wacu Pierre Claver niyo nkuru adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Jeremel Rukuki yahoze akorera ishami ACAT Burundi rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu yatawe muri yompi mu kwezi kw'indwi umwaka w'2017. Igipolisi cyamusanze muhiriwe muri karitsiye ya gatandatu mu Ngagara mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Inyuma y'umwaka umwe sentare nkuru ya komine Ntahangwa yamukatiye gufungwa imyaka 32 yagiriwe n'ibyaha bitandukanye harimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no kwifatanya n'abashatse gutembagaza ubutegetsi. Kuri uyu wa gatanu urubanza rwahamagajwe muri sentare nayinyuzwa y'igisagara cya Bujumbura. We n'abamwunganira bitwaye mu gisata cya gasamburamanza kugira ngo gitegeke sentare ya mbere sambura urubanza rwa mbere maze arikugwe canke aburane yidegembya. Abamwunganira bashikirije sentare ku ibyaha yagirizwa ataho bihuriye n'igihano Jeremel Rukuki yakatiwe. Maitre Jean-Claude Ntiburumunsi ajeje ubwisata c'amategeko muri ACAT Burundi ishirahamwe Jeremel Rukuki yakorera aradondagura amahinyu yashikirijwe sentare muri iyo dosiye.
Urubanza rwa Jeremel Rukuki rwaranzwe n'uko mubuza uburenganzira bwo kwiregura nk'uko amategeko abitegekanya, twovuga ibwirizwa shingiro ka mbere n'itegeko rigenga iburanishwa imanza z'ibyaha. Bakimwumviriza mu biro bikuru by'iperereza bamwankiye yuko agira n'umushingwamanza mwumviriza, hanyuma ariko ibyo bafatiye ngaho ka mbere atarose n'umwanya wo kuraba ko ibyo ariko aravuga ari byo byanditswe, akaba ari byo biza gukoreshwa mu masentare nk'uko umenga ni ibyemezo bya sentare kandi byafashwe hatisunzwe amategeko. Hari kandi ibivugwa n'umushikirizamanza ko Jeremel Rukuki yagiye ngo mu byo gutembagaza ubutegetsi akamwagiriza n'ibindi byaha bitagira ifatiro. Ahambere twovuga yuko mbere hari naho usanga umushikirizamanza ariko yagiriza ishyirahamwe ACAT Burundi mugabo ubundi mwanya ukabona ariko avyegeka kuri Jeremel Rukuki, hanyuma Jeremel Rukuki na ACAT Burundi nabo bari abantu babiri batandukanye. Twovuga mbere ikindi kintu gihambaye yuko umushikirizamanza yagiye arahindura ibyo yari yitwariye Jeremel Rukuki, cyane cyane mbere agasangazanye ibintu bishasha Jeremel Rukuki atigeze yumvirizwamo mu gihe urubanza rwari mu itohoza, n'ivyo nyene bikaba biteye kubiri n'amategeko.
Ayo mahinyu ni nayo asubigwamwo n'urunani mpuzamakungu rw'abaharanira agateka kazi na muntu ku isi FIDH, Federation Internationale pour les Droits de l'Homme. Urunani FIDH rugaragaza ko igihano cyo gufungwa imyaka 32 cyakatiwe Jeremel Rukuki ari cyo gihano cya mbere kiremereye cyakatiwe uharanira agateka kazi na muntu mu Burundi kuva igihugu cikukira n'igihano kiri hafi y'igihabwa abantu bagirizwa ubwicanyi bw'agahomera bunwa. Urunani FIDH rugaragaza ko ari nk'ubutumwa bwahawe abaharanira agateka kazi na muntu bahunze igihugu kwiyo hagira ufatwa muri bo yari kugirirwa nabi. Ishirame Akate Burundi Jeremie Rukuki yakorera ririze ko abacamanza bo muri sentare ntayinyuzwa bazotegeka isubigwamo ry'ubwo rubanza maze igihano yakatiwe kikavaho canke kikagabanuka.
Akate Burundi rero rizeye yuko sentare ntayinyuzwa mu gisata cyacu cagasambura manza na bujyari sentare iri hejuru yandi masentare yose mu gihugu ko izobona ayo mahinyu yatuwe hanyuma igasambura urwo rubanza kugira ngo yubahirize amategeko mu gihugu nari naco gikuru ihamagariwe. Twebwe muri Akate turazi neza yuko Jeremie Rukuki atakintu cicaha na kimwe yo kwagirizwa gushikaho sentare y'urubanza rwo gufunga Jeremie Rukuki imyaka 32 kandi biboneka yuko atakabi atacaha yakoze. Ko icari karazira ari urwanko ubutegetsi bufitiye mashirahamwe yigenga aranira gato y'akazi na muntu kuko byagaragaye mbere aho gashikaho afutwa, ariko ikiyobaza ubutegetsi no munsi nuko abandanya akora agaragaza amabi ariko arakorerwa abanyagihugu iminsi yose kandi biriko bikorwa n'izo nzego za leta nyine.
Igihe yafatwa igipolisi cyeretse sentare inzandiko nyinshi zafatwe mu rugo rw'uwo mugabo yakorera kandi ihuriro ry'abashingwa manza ba Katolika mu Burundi Association des Juristes Catholiques de Burundi agatwara n'ishami ryitwa Njabutsa Tujane. Izo mpapuro ni nazo ubutungane bufatira ko mu kwerekana ko harimo izerekana ingene bagize imyerekano ubutegetsi bufata nk'imigumuko mu mwaka w'2015 boba baraguze ibigwanisho ibyayura mutwe n'injya bafungura. Igipolisi n'ubutungane kandi byerekana ko uwo mugabo yari mubaha amakuru oni n'ayandi mashirahamwe ku isi maze bagasohora amaraporo ubutungane buvuga ko abahengamye ku Burundi. Urubanza rwo kuri uyu wa gatanu rwamaze umwanya muto kuko abacamanza b'igisata ca gasambura manza muri sentare na inyuzwa baciye bavuga ko bazofatira ku nzandiko zo kwiregura Jeremie Rukuki n'abamwunganira bagiye barashikiriza sentare biregura. Urubanza rwashezwe mu mwiherero ingingo ya nyuma izomenyekana mu minsi 60 iri imbere. Pierre Clave ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Clave kuri iyo nkuru. Mu Rwanda igipolisi cyaho kimaze gufunga abantu benshi kuva hatangajwe amabwirizwa y'ukwirindikiza cumugera wa corona ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Ivyo ni vyatangajwe n'ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi Human Rights Watch. Inkuru y'Idonido na Venuste Shimimana.
Kuva amabwiriza yo gukumira icyorezo cya virusi ya corona yatangazwa, igipolisi cy'u Rwanda kibinyujije ku rubuga rwa Twitter cyatangaje ko kutayubahiriza ari ukwica amategeko kandi ko abazafatwa bazacibwa amande cyangwa se bagafungwa. Gusa rero mu cyegeranyo cyashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatanu, umuryango urengera uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch uravuga ko amabwiriza ya leta yo kwirinda COVID-19 adahabashije umutekano ubwisanzure busesuye bwiyibagiza amategeko bukanahohotera abaturage ari nako abamaganya ku karengane batabwa muri yombi. Umuyobozi wa Human Rights Watch mu karere ka Afurika yo hagati Lewis Maje arahamagarira leta y'u Rwanda guhagarika ibikorwa byo gufunga abantu hadakurikijwe amategeko hagakorwa iperereza ku babikora maze abagaragaye bagashyikirizwa ubutabera. Mu bafungiwe amaherere Human Rights Watch ivugamo abanyamakuru n'abakoresha imbuga mpuzambaga bagerageje kwamagana ihohoterwa rikorerwa abaturage kandi banareba ko abashinzwe umutekano bagenzura neza iyubahirizwa ry'ayo mabwiriza. Uwo muryango ugaruka ku makuru ahawe y'abantu bishwe, abagore bafashwe ku ngufu n'abandi bahohotewe ku buryo bukomeye mu gihe kidasanzwe cyaguma mu rugo. Human Rights Watch yandika ko kuva ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kane abakoresha imbuga mpuzambaga bari barashyize mu majwi akarengane k'abaturage hamwe n'umushoferi wabo barafashwe barafungwa baregwa kuba barenze ku mabwiriza ya leta. Urugero rutangwa n'uwo muryango urengera uburenganzira bwa kiremwa muntu n'amashusho yatangajwe n'Ishema TV ikorera kuri YouTube ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa kane aho abagore batatu bahitwa muri Banyaheire mere ya Kigali babwiye abanyamakuru ko basirikare bagenzuraga ko gahunda guma mu rugo yubahirizwa babafashe ku ngufu. Human Rights Watch ikomeza ivuga ko abatuye muri ako gace bashoboye kuvugana bayibwiye ko hari abandi bagore benshi bafashwe ku ngufu ariko bakaba badashaka kugira icyo batangaza. Umwe mu bakora ibi bya mfura mbi akaba yaratangarije Human Rights Watch ko hari umusirikare wamwihanije amubuza kugira icyo atangariza abanyamahanga. Human Rights Watch isaba abategetsi b'u Rwanda kuvuza abo bagore bafashwe ku ngufu no kubaba hafi kubera ihungabana ikongera uko muri iki gihe cy'icyorezo abagore n'abakobwa barushaho guhohoterwa. Minisiteri y'ingabo z'igihugu y'u Rwanda yatangaje ku itariki ya kane z'uku kwezi ko yatangije iperereza ku myitwarire y'ubugome yibasira abaturage yakozwe n'abasirikare bake kandi ko batanu batawe muri yombi. Gusa rero Human Rights Watch ivuga ko itabwa muri yombi ry'abanyamakuru ba Afrimax TV, Shema TV n'Umubavu TV batangaje amakuru ko ifatwa ku ngufu ry'abagore bo muri Banyahe n'ingaruka mbi z'amabwiriza yaguma mu rugo ku baturage barya ruko basohotse. Iryo tabwa muri yombi rero ngo ni nko kwihorera. Ikongeraho ko abo banyamakuru bashyize ahagaragara uko ikibazo cyo guhatira abaturage kwimuka muri Banyahe giteye. Human Rights Watch ikomeza yibutsa Leta y'u Rwanda uko itangazamakuru ryigenga ryagombye kubasha kujora ibivugwa na Leta kandi rigatangaza amakuru afitiye akamaro rubanda nko gukorera iperereza ku ihohoterwa ry'abaturage rikozwe n'abashinzwe umutekano bakoresheje ibitangazamakuru ibyo ari byo byose. Uwo muryango urasaba Leta y'u Rwanda kurekura abanyamakuru batawe muri yombi bari mu kazi kabo. Mu cyegeranyo cyayo Human Rights Watch irakomoza kandi ku bantu bafungiwe kuri Stade Umuganda ku Gisenyi bazira ko basohotse bajya guhaha. Ku itariki ya 15 z'uku kwezi Human Rights Watch yandikiye Minisitiri w'Ubutabera Johnstone Businge akaba n'intumwa nkuru ya Leta isaba kumenya igishingirwaho kugira ngo abantu bafatwe bafungwe cyangwa se bacibwe amande ariko ntibabone igisubizo. N'ijwi rya Amerika ryasabye Minisitiri Johnstone Businge kugira icyo avuga kuri iki cyegeranyo cya Human Rights Watch ariko ntarasubiza. Venuste Nshimiyimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Muracyari mu Rwanda aho tubandaniriza ku burenganzira bwa muntu n'ubutungane. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma araduha iby'iyo nkuru.
Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ruratangaza ko hagati mu kwezi kwa kane uyu mwaka rwataye muri yombi abantu batatu bafitanye amasano na Colonel Tom Byabagamba bakekwaho gushaka kumutorotsa gereza ya gisirikare afungiyemo. Ni nyuma y'itangazo ry'igisirikare cy'u Rwanda ryavugaga ko harimo gukorwa iperereza ku byaha kise iby'inyongera cyateganyaga kureguye uwahoze akuriye abarinda umukuru w'igihugu Paul Kagame. Mu byo igisirikare cy'u Rwanda RDF cyavugaga ko biri mu iperereza harimo no gushaka gutoroka gereza. Umuryango wa Colonel Tom Byabagamba wo uvuga ko abantu bawo urwo rwego rw'abafunze ari bane. Iyi nkuru turayibagezaho ku buryo burambuye mu makuru yacu yo mu kanya Samuel Nigice.
Arakoze Geoffrey kuri iyo nkuru. Abakozi barenga 108 bihinguriro ritunganya inyama z'ingurube muri Leta ya Dakota mu bumanuko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika banduye umugera wa corona. Iyo hinguriro risanzwe rikoramwo abimukira benshi baturuka muri Afrika ubu ryategetswe kuba rirugaye by'agateganyo. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu bakozi b'iryo hinguriro barimwo Madame Yolanda Venusto yaje muri Amerika avanywe imikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. Kuri mikro ya mugenzi wacu Eddie Gwema aratubwira igihe yatanguye gukora muri iryo hinguriro.
Twatanguye itariki 8 z'ukwa kane mu mwaka w'2009 babaga ingurube kandi bakanazidandarizaho zimwe kuko tuvuge nk'abakozi bakora benshi. Iyo bashatse nk'inyama barashobora kuzigurira ngaho nyine ku ikampani kuko basukire n'isitowa yaho kuzidandariza. Rero mu bisanzwe ni kampani ya production.
Ku munsi iyo mugiye ku kazi mwebwe nk'abakozi b'urwo ruganda rugurisha inyama z'ingurube mukora iki?
Ubuzi buratandukanye, ubuzi buhari ni bwinshi cyane ntashobora no guharura kukubera
hari ama department ashika munani rero kila department bafite ibikorwa byaho bakorera jewe aho ngorera ngorera muri floor yitwa kill rero aho hantu na hantu babaga inyama yani twebwe tuzikora muri kirimbisi ariko zimaze kurengana aho hantu dukorera twebwe izo nyama mbishe ziba zabazwe no kuvuga yuko zigiye mu yandi ma department nuko zica ahantu hitwa muri kula kugira ngo zume zize gukogwa zize guhingurwa ukundi gusha ari uko zumye bazikore neza kugira ngo zisafirishe zigende mu tundi ntara no mu bindi bihugu.
Hanyuma rero uvuze ko mwatangiye gukora aho ngaho mwaka w'2009 iyo kampani yanyu bivugwa ko ikorwamo n'abantu hafi 370,000. Mu minsi mike ya rero ishize bivugwa ko hadutse indwara ya coronavirus, mwabimenye ryari?
Iyo ngwara umunsi wa mbere twashoboye kumenya yuko ko habonetse abantu bagwaye iyo ngwara ari tariki 26 z'ukwa gatatu. Niwo munsi wa mbere hatangwa ripoti y'umuntu akora muri iyo kampani afise iyo ngwara ya COVID-19.
Nyuma yaho rero biza kugenda gute ku buryo abantu hafi 700 bose baje kuyanda?
Abantu barabandanije bakora rero aho bonekeye yuko igitigiri cy'abantu batera bandura ingwara kiguma kiba cinshi. Ku makuru twagiye tuzaturumva kuko urabona iyo ufise nk'isimu ukashyiramo nk'umurongo wo kwakira amakuru apa nko mu karere ubamo turakurikirana kora abajya amakuru ku ntameze rero bimaze kubone kuko harabaye umugavana wo ngaho iwacu bamaze kuvugana n'abakuru b'iyo kampani ko ingwara ibaye ndase kandi mu buryo bwo gukingira abantu ari uko bomanza bagahagarika ayo n'amakuru ndasomye ntabwo ndoba ndarayumvise ku muntu cyangwa ntabwo ndoba ndaragishijwe inama yo kuvuga ati ibi bintu ndabizukuno n'ibintu ndagenda ndasoma mu isi mu bivanye n'umurongo ndafite mu isi mu gutandakira amakuru. Hanyuma bimaze kumera uko bica bibonekana yuko harabaye impari nyinshi cyane hagati ya umugavana n'abajijwe kampani kugira ngo ikampani yugarwe, ariko byagiye kubonekana yuko ikampani ntishobora kugangwa bivuye ku mpamvu zivuga yuko ati ni kampani ikora ibiryo abantu barya, rero hamwe boyugara abantu benshi busenzikara ku bw'inzara. Nubwo turoba twikingiye korona abantu nabo batopira mu matoko ku bubindya, rero harabaye impari nyinshi mwene uko, ariko kujye ko babandanya babona impari ziguma ziba nyinshi nuko n'abantu batera biyongera mu kwandura iyo ngwara gushika yaho uwo bapima bakayimutora bace bamusubiza muhira. Hanyuma tuvuge nk'ajya mu Maroka tuba urya muntu basanze afise ijya ngwara nuko baca baharura kuva ku iyoroka y'uwo muntu gushika amaroka atatu nabo nyene baca babarungika muhira byaga baze kuyipimisha.
Madame Venustino, ayo maroka ushaka kuvuga naho mubika ibintu byanyu iyo mugiye ku kazi cyangwa se mwitegura kwambara indi myambaro
y'imyambaro y'akazi? Naho tubika imyambaro yacu kuko hariho nk'abantu bamwe bamwe bipanye n'ama department dukoramo nk'aho dukorera twebwe twambara umwambaro guhera ku kirato ipantaro n'ishati. Urumva rero naho mba mvuye muhira ndambaye nshitse mu iroka ngindura zirya mpuzu zanje nkazishyira mu iroka nkaca ntora ujya mwambaro w'akazi nk'abari wandambara.
Hanyuma rero icyo gihe iyo bamenyaga ko kanaka yanduye babaraga kuva ku iroka ya mbere kugera ku ya gatatu hanyuma bakabasezerera.
Urumva ujya muntu yagiye gupimwa bagasanga ko mfite iyo ngwara kuko raporo ya cyadiza kwa dogiteri zigenda straight no ku kazi baca barondera ujya muntu iroka yiwe ahiri, hanyuma bakaca bafata bajya abantu batatu uruhande rwo hirya n'uruhande rwo hino bajya abantu bose bakaca barungika muhira kugira ngo nabo baze gupimwa.
Muri urwo ruganda uhakorana kandi n'umugabo wawe, mwebwe muri mwe hari uwanduye iyo ndwara ya coronavirus dore ko abayanduye kugeza ubu ngubu barenga 700?
Oya, gushika ubu twebwe nga nta n'umwe yaripimisha, ariko nta bimenyetso mu bantu bo dufite ngaha mu nzu yaba jewe n'umugenzi wayo cyangwa abana arabonekeje ibyo bimenyetso byo kurwara iyo ndwara, kiretse jewe. Ni jewe amaze iminsi mfise umutwe ngwaye umutwe, kandi umutwe nawo ndawumaranye ibihe birebire cyane, rero sikavuga ati iyo ya ngwara cyangwa n'iki, kubera nta kindi kimenyetso ndigeze mbona mu bimenyetso bavuga yuko kerekana yuko kumuntu abayanduye iyo ngwara.
Hanyuma se icyo gihe wavuze ko umurwayi wa mbere yamenyekanye hafi mu hagati mu kwezi kwa gatatu, nyuma y'icyo gihe mu mpera company yafunze burundu ryari
ubwa mbere na mbere kuko hamaje kubizwa mpari ati bugare rero bakiye batanga amatendekezo kwamba ikampani yugagwe iminsi itatu hanyuma baroce baraba uburyo bw'uko bazashobora gukingira abakozi babo muri icyo gihe abantu babice muri iyo minsi itatu ariko naho nyine bavuze yuko ko batakubwa itariki cumi na zitatu bisigura kuwa gatandatu kuwa mungu no kuwa mbere bimaze kugenda uko twagumye turonka amakuru menshi cyane avuye kuri union batumenyesha yuko ko tugiye kwicara muri iminsi itatu ariko hamaze gushika uwo munsi wa mbere haje kuwa mungu no kuwa mbere haje amamesaji menshi amakuru turonka yavuye kuri muri leta n'amakuru turonka kuri union batumenyesha yuko ko bagiye kugara kampani abana bakavuga ati ikampani igiye kugwa iyi minsi itatu hanyuma kuwa kabiri abantu barashyira ku kazi ariko hashyize ku wa mbere nuko batutumye imeseji ivuga yuko abayuniyoni yuko kampani igiye kugagwa guhera itariki cumi na zitanu uwo munsi ari umunsi wa gatatu ariko ejo ku munsi wa kabiri mugomberwa kugenda ku kazi uze gukora yumvikane ko hariho inyama zari ndani muri kampani zagomba gukorwa kandi ziveho zose kugira ngo hasigare atanyama ziriyo nimba hari ikintu bazokora cy'ugusafisha murya indani batuhakorera isuku atanyama ziriyo rero abantu kuwa kabiri baragiye ariko benshi ntabwo bagiye bivanye n'uko idepartment rubenki department icyo ndakoramo uko navuze ni hotel n'abantu dukoranye twambaye impuzu zisanzwe ni shati n'ipantaro nta mpuzu z'imbeho tuba twambaye ariko iyo bamaze gushika indani bacye babwira yuko ko baza gukorera mu dini department kugira ngo bafashe bajya abantu kumara tujyanye na benshi baciye bataha abandi baragumaho kugira ngo bafashe kugira ngo kazi karengane hanyuma umunsi rero wabaye burundu umunsi ubugaye kampani ku ruhande rw'uwacu twebwe ndavuga ko bugaye itariki cumi na zitanu nta muntu yasubiye mu kazi gukora ariko hariyo n'abandi bantu muyandi madepatimenti babandanije bagenda gukora ariko simbizi kwamba ngo bahejeje ryari ati igihe nabonye niba bafungiye burundu bahabayeyari ariko umunsi wamenyekanye no muri leta wari uwo munsi w'itariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa kane ibihumbi bibiri
hanyuma icyo gihe bamaze kubategeka ko mudasubira mu kazi ese ubu ngubu hari icyo babahemba cyane cyane ko atari ku mpamvu zanyu mudakora
ku ruhande rw'uwanjye ibyo nzi nuko bavuze ko bazoduhemba kandi umunsi wo kuduhemba n'ejo rero umuntu atumenya neza ejo ku wa kane nkuko hashyitse bikabonekana yuko ko baduhembye niba ataduhemba niho tuba tumenya rero ibaduhembye ariko bavuga yuko ko bazoduhemba ikintu kibiri tutoba twiciye muhira ko bazoduhemba
hanyuma se hari abantu uzi baba bakomoka mu karere k'ibiyaga bigari yaba Kongo, Burundi cyangwa se u Rwanda bashobora kuba baranduye muri urwo ruganda mwakoranaga
ku by'ukuri urabona ubu nta n'imishyikirano nta muntu agendera ubundi kiretse gusa abantu telefona gusa bisanzwe kabisa umuntu umaze kumenya umwe ndamenye ejo ndabwiwe nijoro n'umugore umwe w'umukongomani baravuze nanye ko yari arwaye hanyuma hariho n'uyundi ku munsi wa gatatu ngiye mu isoko abantu bikorera utwabo isoko y'umugabo w'umusomaliya twahuriye n'umuntu nyine twakorana mu kazi nawe yari umuntu w'umukenyezi yari umusudani nibo ndabaye mu gutora ibintu hanya ngiye gupimisha acarambaza sinzi ikintu amagije hanyuma ngipfe ngo ndamwishyure ujyanye n'iduka aramwishyura
madamu Venustino nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika kandi tubihanganishe tubifuriza kuzasubira mu kazi vuba mukongera mukabaho mu buzima nk'ubwo mwari musanzwe mubamo murakoze cyane
nawe kuba mwiyumviye kutuvugisha murakoze cyane
Nshuti mwese mwakurikiranye amakuru twari tubafitiye muri aka kanya hani hagarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibi biganiro wabihagarariye ni Frederic Ngondikije kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel Nyonga mugira ibihe byiza mubandanya gukurikirana ibiganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.